Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibiki 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti mwese mugeze amatwi, nedirwemo basuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'iki gitondo.
Ahubwo ahantu hari ikibazo mu bintu bijyanye no kurangiza imanza nizijyanye n'abaheka b'inkiko, uburyo bitwara n'uburyo bateza za cyamunara, usanga bahendesha imitungo y'abaturage, ntibarebe expertise y'umutungo w'umuturage ugiye kugurishwa, ahubwo ugasanga ari nk'ibintu by'agahimano.
Uwo ni Leonard Gasana ukuriye Societe Civile mu karere ka Rubavu mu Rwanda, avuga ko mbere y'uko imitungo itezwa cyamunara ikwiye kujya ibanza gukorerwa igenagaciro kuko ba nyirayo babihomberamo. Inkuru n'izindi zirimo ibiganiro bihuza Abarundi bitangira kuri uyu wa mbere Arusha muri Tanzania, turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Eddie. Ububirigi butangaza ko umushikiranganji wabwo ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Didier Reynders agira urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi wa mbere. Azoba agiye mu birori byo kwinjira inyubakwa nshasha za ambasade z'Ububirigi hamwe n'iy'Ubuholandi Kinshasa, nk'uko bishikirizwa na ambasade y'Ububirigi mu itangazo yashikirije ejo ku munsi w'Imana. Urwo rugendo rwa Reynders rwamaze gutera amakenga ibimenyesha makuru bivugira ubutegetsi bimwagiriza kuba yegereye abatavuga rumwe na leta, basaba ko perezida Joseph Kabila ava ku butegetsi, kandi bari bifuza ko Charles Michel umushikiranganji wa mbere w'Ububirigi agendera ico gihugu. Reynders ashitse muri Kongo mu gihe abategetsi b'ico gihugu babujije imyerekano yasabwe n'abashigikiye ubutegetsi hamwe n'abatavuga rumwe nabwo yaritekanijwe muri iyi ndwi. Bamwe bashigikira ikirangamisi cy'amatora giheruka gushingwa, abandi baraciyamiriza. Reynders yitezwe guha ikiganiro amenshi makuru ku mugoroba w'akuru uyu munsi wa mbere nyene imbere y'uko afata urugendo rumushikana mu nama ihuza Uburayi na Afrika Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ntibiramenyekana ko aza kubonana n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres aranigura yivuye inyuma igitero cyakozwe ejo ku munsi w'Imana n'abarwanyi bakekwa kuba aba anti-baraka bateye imiduga y'abasirikare ba ONU bari muri Repubulika ya Centrafrika mu rwego rwa MINUSCA. Icyo gitero cyahitanye ubuzima bw'umusirikare umwe yamuka muri Misiri, abandi batatu barakomereka. Mu rwandiko rwashikirijwe n'umuvugizi wiwe Antonio Guterres yarahogeje imiryango yabuze ndetse na leta ya Misiri wa musirikare akomokamo. Iki gitero giciye gishikana ku basirikare 13 ba ONU bamaze gufa muri Centrafrika kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2017. Umunyamabanga mukuru wa ONU yongeye kwibutsa ko ibitero ku basirikare ba ONU bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano bishobora gufatwa nk'ivyaha byo mu ntambara. Abayisilamu mu bwoko bw'aba Sufis ni muri Misiri bamenyesha ko atakizobabuza kubandanya imyiteguro y'umunsi mukuru wa buri mwaka wo kwibuka ivuka ry'intumwa yabo Muhammad, naho ico gihugu kikiri mu kigandaro cy'abayoboke 35 bagandaguwe mu musigiti mu gisagara cya Sinai, abandi 128 barakomereka. Nta muhari gushika ubu urigamba ko ari we wakoze ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa gatanu. Abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Sufis babonwa n'abandi bayisilamu nk'abataye inzira. Abasufis batangaje ko bazohimbaza umunsi mukuru kuri uyu wa gatanu uza mu gihugu cyose, ndetse no ku musigiti witiriwe Al Hussein uri ku murwa mukuru Cairo, ikibanza gikomeye cyane ku idini rya kiisilamu muri Misiri. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yategetse ko igihugu kigandara iminsi itatu ubwo bwicanyi. Abarwanyi baharugwa kuva kuri 25 gushika kuri 30 biha bavuga karuru Allahu Akbar no kuvuga Imana niyo nkuru niwo bakije umuriro w'amasasu hamwe n'amagrenade kubayoboke bagereranywa n'amajana 5 bari mu musigiti. Perezida wa Misiri yemereye abo barwanyi ko agiye kubahagurukira bikomeye. Perezida wa Cuba Raul Castro kuri w'Imana yaritabiriye amatora haruhande y'ibihumbi by'abanyagihugu mu matora yo ku mitumba atangurira urugendo rwo gusezerera intwaro y'umuryango wiwe kuri iryo zinga. Ayo matora arika atunganywa n'umugambwe w'abakoministe abaye inyuma y'umunsi umwe ico gihugu cibutse umwaka uheze Perezida Fidel Castro yahoze arongoye ico gihugu afuye hari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 umwaka uheze w'2016. Nahatawo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitoje muri ayo matora baronderamwo intebe 12,000 n'amajana 5 abatora bashobora guhitamwo abakandida 30,000 barungitswe na komite z'imitumba. Ayo matora ategura ayintara n'inama nshingamateka nayo akazovamwo. Uzasubirira Paul Raul Castro murambabarira amaze kwivugira ko agiye kuva ku butegetsi inyuma y'imyaka 10 atwaye ico gihugu. Muri Syria naho abantu 53 barimo abana 21 barishwe abandi 18 barakomereka ejo ku Imana mu bitero byakozwe n'indege za gisirikare z'u Burusiya mu mihana igenzurwa n'umuhari wa leta ya Kisilamu mu buseruko bw'ico gihugu cya Syria.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere tuyahere mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Arusha aho guhera kuri uyu wa mbere hatangira ibiganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Ibyo biganiro bizamara ibyumweru 2 byatumiwemo abantu batandukanye barimo abanyapolitiki, abahagarariye amadini, urubyiruko, abagore n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha aratugezaho inkuru irambuye kuri ibyo biganiro.
Ibiro by'umuhuza byabwiye Ijwi rya Amerika ko ibi biganiro bizomara indwi 2 ari igice gikomeye mu by'umuhuza yaramaze gukoresha mu biganiro bihuza Abarundi. Benjamin Mkapa arashima ko abegwa n'amatati nka bose batumiwe kandi bemeye kwitaba. Mu byo bazoganira ko ibyo biro byaseguye ko harimo ibya politike, iby'umutekano, amatora, kubahiriza amategeko, ibyizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Harimo kandi icuka ca politike, impunzi, ubutunzi hamwe n'imigenderanire n'ibindi bihugu. Abanyapolitiki bamaze gushika barafite umwizero kwa zofundikwa ijambo rimwe rikaja mu masezerano. Abel Gashatsi atwara umugambwe iprona uvamwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Hama cyane cyane cyo twiteze nuko twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twama tugiriye Arusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020. Rero twizeye ko kumbore twese abanyapolitiki tuje tukaza dufise umutima wo kubaka turizera neza ko twogira aho dushika kugira ngo uyu mwaka urangire Abarundi baruhutse maze duce umurongo utujana mu matora y'2020. Samasezerano tuje gushikako cyane cyane igikomeye no kuraba ibyo kumbure abantu batumvikanako kuko hari ibibazo byashikirijwe n'umuhuza ndetse twese twumvikanye ko ivyo rero nibaza ko tuzovuga nako kuko twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dukire ico dushikako co dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020.
Nare wosenge ndakomana icegeye cyo gutwara umugambwe Sawanya Frodebu arafise umwizero yiteze ko bazokumvikana maze bakabuza leta guhindura ibwirizwa shingiro ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ubu ico twiteze nuko ubwa mbere hoho twize y'umuhuza kuko bavuga bati harageze ko Abarundi bapfundika ingingo kugira bave mu ngorane barimwo baronderera umuti ibibazo barimwo bonyene bubake igihugu cyabibarutse kibakingire n'abagikingire. abarundi bategezwa gushika kuco ku kintu gishobora gufasha igihugu icyambere twipfuza nuko amasezerano yarushe ibwirizwa shingiro atari byo gusubira kuganira ngaha nibyo kubakirako tukabikomeza soko bitazo hinduka bizohinduka igihe nicyagera ariko su ntamuntu yohirahira uno munsi wenyine ngo arafise ingufu arafise igisirikare arafise igipolisi arafise kwaruka arafise amafaranga ngo agombe kubisambura
no Rwanda rw'amashiramwe yigenga harabamaze gushika bavuye Bujumbura Hamza Venaburi kukiye umuvugizi w'urunani peske Burundi avuga ko ari nk'abaje gusukamwo umonyo kugira ngo abanyepolitike baganire bumvikana
uramara ko izi ni impari za politike twetuje ngabarorerezi bose hamwe botahura yuko amahoro ariyo asumba byose aima umumvikano ku barundi bose bo bene igihugu bakarondera igihugu kirangwa ya demokrasi n'amahoro n'ubutungane nyakuri kuri bose ni kintu kiza cyane kwa barundi rero bareke kutinyana bayage bagire kiyago kizima kiteriteka igihugu cy'u Burundi icyo ubusa yuko bose bahurira Burundi bakayaga ngabavandimwe ngabakunda igihugu cyabo ni giki nico kibazo tusa kubabaza
nabaserukira umugambwe uri ku butegetsi bitavye Gerard Ndabirabe ari mu ntumwa zitatu za userukiye yabwije ujya America kwakirikare kugira ico avuze na leta ni nkuko niho bari ariko nabo nyene ntibarashima kugira ico bavuze haramaze gushika kandi abahoze batware igihugu n'ivyegera vyabo abaserukira imigambwe 32 yose yemewe n'amategeko ibiro vyo muhuza bivuga ko hari nabatumiwe nk'abanyepolitike kandi bafise ijambo mu gihugu baba abahunze n'abatahunze abaserukira amashiramwe yigenga abaserukira abakenyezi ugwaruka amashengero n'abaserukira ibinyamakuru urutonde ruriko abantu 120 ariko harabavuze ko batazo kwitaba nk'abaserukira ibinyamakuru bamwe mu bari mu runani Senare de rutavuga rimwe na leta hamwe n'amashami yigenga yahunze igihugu ibiro vyo muhuza bivuga ko vyiteze kubazoshika ku nyishu itomoye kuko ari biganiro nyezina mukapa yasiguye ko igikorwa ciwe ari ugufasha abarundi bo nyene gufata ingingo zituma igihugu kironka amahoro umuhuza hamwe n'igihugu ca Tanzania bemeye ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibiganiro kugira ngo bazokwisanzure atankomanzi bye Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya America
mu Rwanda hari abaturage n'imiryango itegamiye kuri leta bashinja abahesha b'inkiko b'umwuga gutesha agaciro imitungo bagiye guteza cyamunara urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga rwo ruvuga ko badatesha agaciro imitungo ahubwo ko abitabiriye cyamunara aribo baha agaciro ikigurishwa umunyamakuru w'ijwi rya America Claude Ganza munyamagana arakomeza n'iyi nkuru
hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abantu batandukanye binubira agaciro imitungo yabo cyangwa yababo yahawe mu gihe cyo kwiteza cyamunara ku mpamvu zinyuranye bavuga ko akenshi iteshwa agaciro mu buryo bukomeye akaba ari naho bahera bakeka ko haba hazamo na ruswa ibibazo nk'ibi biri mu by'umuvunyi mukuru yagejejweho mu ntangiriro z'iki cyumweru rwo yakiraga ibibazo by'abanyarubavu uru ni rumwe mu ngero nyinshi z'abahuriye kuri iki kibazo
dufite ikigo gifite expertise ya $500,000 ariko kugeza ubu munyaburangaroje David yagiteje kuri $60,000,000. Icyo kigo gifite departement 5 z'amazu arimo amahoteli buri nzu imwe yishyurwa $1,000,000 y'amanyarwanda kubera ko byanyuze mu maniganya no mu baguye nta muntu utaza ahantu hafite amazu $5,000,000 za buri kwezi ntabwo hagurishwa $60,000,000 niyo waba ufite ukuri kwawe umuntu witwa Munyaburi Roger David mu baturage barahangaha boze mu mujyi wa Gisenyi murebe icyo akora icyaricyo n'abakomisiyoneri bo guteza imitungo y'abantu muri Gisenyi
twamwumvise agomba kuba atoroshye
uku guteza cyamunara imitungo ku gaciro kari hasi cyane yako ikigurishwa mu by'ukuri gifite kinagarukwaho na bamwe mu bagize societe civile bwana Rukanika Gasana Leonard ukuriye societe civile mu karere ka Rubavu asanga hakwiye kujya habanza gukorwa igenagaciro riciye mu mucyo ntibikorwe nk'agahimano kagamije kugushamo bangira imitungo
ahubwo ahantu hari ikibazo mu bintu bijyanye no kurangiza imanza ntabwo ari zimanza administrative zirangizwa nizijyanye n'abahesha b'inkiko b'umwuga ahunga usanga uburyo bitwara n'uburyo bateza za cyamunara naho hantu ahubwo twari dukwire gushinga gatoke tukavuga yuko usanga bahendesha imitungo y'abaturage ntibarebe expertise y'umutungo w'umuturage wiye kugurishwa aho ugasanga ari nko ibintu by'agahimano twari dukwire rero kugira nkatwe dushinzwe ubuvuga kugira ngo bira ibintu bijyanye n'amazagurisha mu gaciro katarakako n'ubujura
byanagarutsweho kandi n'umuhuza bikorwa w'umushinga wakiri ibibazo by'abaturage no kubagira inama muri Transparency Rwanda Madame Mukarukundo Odette hari ku itariki 16 z'uku kwezi ubwo bashyiraga hanze ikigeranyo kuri ruswa igaragara mu mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze yavuze ko nubwo batarabikoraho ubushakashatsi bwimbitse ariko bakiri ibibazo byinshi by'abaturage bigaragaza ko koko haba karengane muri cyamunara
ntabwo twabura kuvuga ko nibibazo bijyanye n'irangizwa ry'imanza zirangizwa n'abahesha b'inkiko b'umwuga byo bigenda bigaragara cyane aho baha agaciro kato cyane imitungo bagiye guteza icyamunara nayo makuru dufite n'abantu abaturage tugenda twakira ibibazo byabo batwereka kandi koko nayo twareba tugasanga umuhesha w'inkiko w'umwuga yahaye agaciro gato cyane ikigomba gutezwa icyamunara kuvuga icyakorwa rero haracyari vuba kuko ntabwo turabikoraho ubushakashatsi bwimbitse gusa icyo kibazo turabizi ko gihari
icyakora perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga Maître Habimana Vidaste wasanga bitashoboka ko umuhesha w'inkiko w'umwuga yatesha agaciro umutungo kuko atabari mu bahatanira ikigurishwa ahubwo ko biterwa nuko cyamunara yitabiriwe ndetse n'ubushobozi bw'abayijemo
ko ni isoko rihamagarira rwanda rwose rushaka kuyitabira uwo munsi cyamunara yabaye batangaza igiciro wenda cyangwa agaciro ka 50,000 ariko abantu baje muri iryo soko nibo bagenda amafaranga baza gutanga ku kintu kigurishwa niba batanze tuvuge 25,000,000 hakabura umuntu n'umwe urenze 25,000,000 ntabwo umuhesha w'inkiko ariwe uzakora mu mbuga ngo yishyure za 50,000,000 ni ukuvuga ko uwo munsi niko isoko riteye
Maître Habimana abona ko atari ngombwa kubanza gukora igenagaciro ku mitungo itezwa cyamunara kuko hari na ryo bituma abantu bijujutira agaciro bahawe n'abayipiganwemo
umuntu yavuga ngo ku mafaranga ngo ni makeya nicyo kuko amafaranga ashobora kuba makeya ariko muri rusange uje kuvuga ngo abantu bateshe agaciro akenshi usanga ari amarangamutima akomoka ku igenagaciro nk'aho umuntu yagakese ko ibyo bavuze mu igenagaciro ari byo bizatangwa muri cyamunara kandi abatanzi barakozwe abantu baritabiriye igiciro cyabonetse ni icyo muri iyo nkiko kugira ngo ikindi giciro gikurere
urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga ruvuga ko nta mpungenge zikwiye kubaho kuko nyir'umutungo yemererwa n'amategeko kuregera urukiko igihe cyose hagaragaye amakosa muri cyamunara ikaba yaseswa bigasubirwamo bundi bushya Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye
mu mupira w'amaguru ikipe y'u Rwanda Amavubi ejo ku cyumweru yatangiye imyitozo yo kwitegura irushanwa rya Sekafa Senior Challenge rizatangira mu mpera z'iki cyumweru rikazabera muri Kenya umutoza w'ikipe y'igihugu umudage Antoine He wungirijwe na Vincent Mashami ndetse na Thomas Wembo utoza abazamu bahisemo kuzakoresha abakinnyi basanzwe hano mu Rwanda ibi bivuze ko nta mukinnyi n'umwe w'umunyarwanda ukina hanze uzagaragara muri Sekafa bakinnyi 23 bahamagawe ikipe APR FC ifitemo 9 aribo Yves Kimenyi, Fitina Mbolenga, Herve Rugwiro, Emmanuel Manishimwe, Jihad Bizimana, Amurani Shimimana, Muhajiri Hakizimana, Innocent Shuti na Maxime Sekamana. Rayon Sport ihagarariwe n'abakinnyi barindwi abo ni Eric Ndayishimiye, Thierry Manzi, Faustin Usengimana, Eric Rutanga, Yannick Mukunzi, Jaber Manishimwe na Olivier Niyonzima. Abakinnyi bo mu ikipe ya Police FC bahamagawe ni batatu aribo Marcel Nzarora, Justin Mico na Christophe Biramahire. AS Kigali nayo ifitemo batatu Soter Kayumba, Eric Iradukunda na Ari Niyonzima. Umukinnyi wa 23 ni Ari Mbogo mu ikipe ya Kiyovu Sport. Umukino ufungura iri rushanwa rya Sekafa Amavubi y'u Rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars. Amakipe azaseruka yose hamwe ni 10 agabanyije mu matsinda abiri. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Kenya, Tanzania, Zanzibar na Libya. Itsinda rya kabiri rigizwe na Uganda, Ethiopia, Sudani y'Epfo, Burundi na Zimbabwe. Tunyarukiye mu mikino y'abana bato, i Kigali hongeye gutangira siporo z'abana bari mu biruhuko. Umwe mu bayobozi b'umuryango ushinzwe guteza imbere imikino mu bana, Nelson Mukasa, aratubwira uko gahunda yo muri biruhuko iteye.
Uyu muryango mu by'ukuri kuva tubonye ibyangombwa nibwo bwa mbere duteguye ino vakansi y'umwaka, bikaba cyane cyane bifasha abana mu biruhuko. urubyiruko bifasha n'ababyeyi bifasha mu byukuri no kubona impano z'abana muri rusange imikino dufite ni umupira w'amaguru ni basket ni volleyball ni karate ni atletisme ni taekwondo ni natation ni table tennis ni kung fu ni skating na sketch n'indi mikino yindi ishimisha abana bakiri batoya tugenda duha dukurikije imyaka yabo
uyu Nelson Mukasa aherutse kwegukana igihembo yaherewe muri Uganda kubera ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira siporo muri kano karere yari Claude Munyandinda I Kigali
naho amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi aribanda ahanini kuri championa y'umupira w'amaguru ayo makuru turayagezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'America Evariste Nzikobanya nka uri Bujumbura mu Burundi
Mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa 14 ku munsi wa gatandatu ku kibuga ibyizigiro co mu Rumonge umugu Vitaro wakiriye umusongati w'igitega ubwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Vitaro y'ibitsindo bibiri ku busa igitega Flambeau du Centre wakiriye Leader Ludique Burundi Sport for Africa wo mu gisagara ca Bujumbura ubwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ibitsindo bibiri ku bindi kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi wakiriye Lelier wo mu gisagara ca Bujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Message Ngozi ya bibiri kuri kimwe Olympique Star y'umuyinga nawo watsindiwe muhira na Aigle Noire w'Imakamba ibitsindo bitatu kuri kimwe Kuri w'Imana ku kibuga citiri umugano Rudoviko kwa Gasore Buja City watsinze Atletico Olympique yo si Bujumbura bitatu kuri kimwe urukino rwabaye igihe cy'isaha 8 igihe cy'isaha 10 naho Regions Atletique y'u Bujumbura watsinze Ngozi City w'igitega bibiri kuri kimwe bitekanijwe ko Delta Star mu Gatumba na Message Bujumbura wo mu gisagara cha Bujumbura itana mu mitwe kuri no wa mbere Interstar ikazotana mu mitwe kuri wa kabiri na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ku kibuga citiriwe umugano wa Rudoviko rwa Gasore ku munsi ugire wa 14 wihiganwa Message Ngozi ni uri mu kibanza cha mbere n'amanota 36 Leader Ludique Burundi Sport for Africa ni wa kabiri n'amanota 35 mu kibanza cha gatatu hari Aigle Noire n'amanota 31 mu kibanza cha kane hari Olympic Star n'amanota 23 mu kibanza cha gatanu hari Vitalo n'amanota 23 nyene mu kibanza cha gatandatu hari Lelier ufise amanota 19 mu kibanza cindwi hari Flambeau de l'Est ufise amanota 18 mu kibanza 18 ni Flambeau du Centre ufise nawo nyene 18 mu kibanza c'icenda hari Musongati ufise amanota 18 nyene mu kibanza c'icumi hari Bujumbura City nawo nyene ufise amanota 18 mu kibanza ca 11 hari Interstar ufise amanota 18 mu kibanza ca 12 hari Ngozi City ufise amanota 13 mu kibanza ca 13 hari Atletico Olympique ufise amanota 12 ubwo 14 haza Message Bujumbura ufise amanota 9 ubwo 15 ni Regions Atletique ufise amanota 9 ubwa 16 ari no kubwa nyuma hari Delta Star ufise amanota 5 ihiganwa ry'umupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi w'ikiyaga Tanganyika ryari rigeze ku munsi wa 4 mu mpera z'indwi twari turangije ku munsi wa 6 Caprera Beach watsinze le Pepiniere FC ibitsindo 11 ku busa ku munsi w'Imana habaye inkino zibiri mu rukino rwa mbere Azam FC watsinze Africa Sport Beach FC ibitsindo 6-3 mu rukino rwa kabiri naho Etoile du Sable FC watsinze Tout Jeune de Nixon Beach FC ibitsindo 9-8 n'ihiganwa rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura yarabandanije mu mpera z'indwi kuri uyu w'Imana ku ruhande rw'abigeme Les Anse watsinze New Colombe iseti 3 ku busa Jeune de Lat Club wategeza gutana mu mitwe na Spirou ugo rukino ntirwabaye kuko Spirou utashitse ku kibuga uca utsindwa impaga ku ruhande rw'abagabo Amicale watsinze Bujumbura uwezi wa ndani iseti 3 ku busa ku munsi wa 6 ku ruhande rw'abigeme Muzinga watsinze Lezase iseti 3-1 ku ruhande rw'abagabo naho Muzinga watsinze Amicale iseti 3-1 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'uburengerazuba ECOWAS mu magambo ahinnye y'Icyongereza bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'abaturage bo muri Afurika y'uburengerazuba. Imihango yo kuyashyiraho umukono yabereye ku cyicaro cya ECOWAS mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja ku itariki ya 10 y'uko kwezi turimo hagati ya Alex Duprez, umuyobozi w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID muri Afurika y'uburengerazuba na Marcel D'Souza, perezida w'inama nshingwabikorwa ya ECOWAS. Aya masezerano amaze imyaka. Mu ivugurura ryayo, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga amadolari miliyoni 298 n'ibihumbi 700 mu gihe cy'imyaka 5 ibihumbi 2015 ibihumbi 2020. Azafasha ECOWAS mu bikorwa byo guteza imbere inzego za demokarasi, ubukungu, ubuhahirane, ishoramari, amahoro, umutekano n'amahirwe muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara. Aya masezerano avuguruye ateganya n'andi madolari y'inyongera miliyoni 31 n'ibihumbi 600 arimo miliyoni 25 n'igice agenewe by'umwihariko ibikorwa byo kurwanya ibirebana n'ubutagondwa mu karere ka ECOWAS. Mu muhango wa Abuja harimo na David Young wungirije ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria. Nawe yashimangiye ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazahwema gutera inkunga ibikorwa bya Afurika ubwayo bigamije kubona umuti w'ibibazo bwite by'umugabane. Muri iyo nkunga harimo gushyigikira imiryango itandukanye y'uturere twa Afurika. David Young yavuze ko ibikorwa bya USAID byo gushyigikira iterambere ry'akarere birimo n'inkunga mu yindi migambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itandukanye nk'uwo guhahirana witwa Trade Africa, uw'ibiribwa witwa Feed the Future, ubuzima Global Health, imihindukire y'ibihe Global Climate Change, n'uwo kurwanya iterabwoba muri Afurika Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership. Kuvugurura amasezerano y'iterambere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ECOWAS bikomeza kurushaho ubutwererane bumaze imyaka hagati y'impande zombi binyuze muri USAID West Africa na ECOWAS. David Young yavuze ko yizeye ko amasezerano mashya azafasha impande zombi kugera ku migambi bafatanije yo kurandura ubutagondwa n'ubukene no guteza imbere ubuzima n'imibereho muri rusange mu karere kose.
Chata yu mugore na bana ngo gishaka samutoi kizoba kitwaje inoti nizoba kihaye kiheze kibuhende kihave kikonona garukira moro igisiga kiraje garukira moro nikigutware garukira moro
mwarimu duteza amatwi icyambere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye
Mwizina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Nshimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro, wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyz Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mu ryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.